VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 2 ukwezi kwa gatanu mwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Nkunikije na Oriane Itangishaka agiye kuducira ku mayangi ya makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriane,
murakoze cyane. Ndabaramukije namwe mwese muduteza amatwi. Ejo ku munsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu wari umunsi w'abakozi mu Burundi no mu Rwanda. Ejo ku munsi wa Mungu nyene Perezida Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo kuri radio na televiziyo y'igihugu cy'u Burundi. Mu byo yashikirije arahamagarira abakozi bose bahunze gutahuka kugira bateze imbere igihugu cyabo. Ngibi bimwe mu byo yashikirije mu ijambo.
Turasavye ko hakogwa urutonde rw'abakozi bari bataye akazi bivuye ku ngorane igihugu yitiyemwo n'abamaze gusubira ku mirimo. Dutanze ukwezi kumwe gusa utazoba aratonda ku kazi adoca afatirwa ingingo hisunzwe amategeko. Ibyo bizotuma ubushikiranganji bubijejwe bumenya igitigiri ntabanduka bakorera ko gutunganya imishahara n'ibindi. Kubera bimaze kugaragara ko abenegihugu bijukiye cyane kandi barumbira urudandazwa, hasabwe ko iminsi y'amasoko yokongerezwa kwiyinga. Gutyo ibyimbugwa bikunda kororekara bironke isoko ababirima ntibadebukigwe. Kubandanya bumvisha abenegihugu kudasesagura umwimbu wabo mu gihe ijuru ryagenze neza, gutamarira mu masoko umwimbu wabo ku giciro cy'intica ntikize, gukeye bagasigara bicuza aho usanga basubira gusuma imbuto ku biciro kanitse. Gufata mu mugongo abenegihugu kugira abakerebutse kurusha abandi mu migambi y'iterambere mu kubaronderera uburyo bwo kubakaririza ubwenge mu bijanye no kwitunganiriza imigambi, kwijukira ibigwati mu kwinjira ibimaze kuzura. Leta nayo ikazobandanya kubafata mu mugongo mu kubaronsa amasoko, amazi n'ibindi byankenerwa ku bantu babahamwe. Kuba mu bigwati birafasha kandi gutunganya inyigisho zitandukanye kugwaruka no kubena igihugu, na cyane cyane inyigisho z'imyuga ituma ubwo gwaruka n'abene igihugu bashobora kwibeshaho mbere rugatanga akazi kuko nyene rudateze amaso leta isanzwe ifise uburyo buke muri iminsi ibibazo by'ubutunzi byugarije amakungu no Burundi urimwo.
Uno musi w'abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Tuje mu ntara ya Rumonge aho turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse mu birori vyahimbajwe umunsi mukuru. Umutumire mukuru yari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ni Gaston Sindimwo. Reka ibindi tuvyumve mugenzi wacu Fidelite Ishatse, turi kumwe ku murongo.
Ego turi kumwe, ndabumva Ariane.
Ego Fidelite Ishatse, ivyo birori vya ijambo nyamukuru yashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ryari ryavuga rite, vyagenze gute ibirori?
Muri make yagarutse ku vyavuzwe ejo n'umukuru w'igihugu, hari n'ivyo vyagize iryo jambo, ariko mu vyo yavuze nuko yateye intege abakozi bo mu Burundi, abwira yuko mu gihe Burundi bwarafatiwe ibihano na mu bihugu byari bufasha kwa akajyo nyabona ko Barundi ko gukora kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Kinacho yavuze ati ntibanka mu Burundi ete mu ndi nk'abayifasha, ariko nishaka abantu baza bayiha amategeko. Ikindi nacho cavuzwe nuko byari kugaba usange bya bikogwa iminsi yose kwa gatandatu ubu unye bigiye gutunganya ukundi gusha, no kuvuga ko ikogwa usange bya bikogwa rimwe mu kwezi.
Urakoze cyane Fidelite Ishatse, ibindi kuri ibyo birori uza kubidushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Dukubitire mu ntara ya Kirundo aho umushikiranganje w'ubutunganye nawe nyene yitavye ibirori vy'uyu munsi mukuru. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze. Jean Bosco, ijambo nyamukuru ryashikirijwe mu ntara ya Kirundo ryavuga rite?
Ego oyani, ijambo nyamukuru ryari ryazanye n'umushikiranganje w'ubutungane, akaba ryari ijambo rya leta ryashikirijwe ejo n'umukuru w'igihugu. Ariko rero iruhande y'iryo jambo umushikiranganje w'ubutungane yifuye ku bibazo bimwe bimwe bisa n'ibyashikirijwe n'ubaserukiye abakozi, ivyo navyo akaba ari hanini ibijyanye n'igiturire mu gisata cy'ubutungane, hamwe n'ibijyanye n'uko icyo gisata cy'ubutungane kitigenga mu gihe no guca imanza. Ikindi kibazo cyashikirijwe n'uwaserukiye abakozi bakozi ni kijanye n'ico abantu banyuruzwa hanyuma ntibaboneke irengero aho yasabye yuko leta n'ubucamanza bwo bikurikirana. Emile Rantine kanye na musikazi w'inganje w'ubutungane yavuze yuko ikijanye n'abo bantu banyuruzwa ko bitovugwa nk'ibihuha, ahubwo ko ngo bivuga bari umuntu avuga ati wanyuruzwe ni naka yatwawe na naka izina giwe ni naka gucyo bagashobora kumenya uko bamukurikirana bitabaye n'ibihuha. Ikijanye nuko hari abantu kijanye n'ubutungane naho mu ntara ya Kirundo
urakoze cyane
ko intara ya Kirundo igiye kuba akarorero.
Urakoze cyane gose
cyo kibaza giye gucifatira mu mino.
Urakoze cyane gose nawe zo kudushikiriza iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Murakoze cyane.
Ubu naho ni cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro gihaye ijambo abanyamanyu radio hejwe rya Amerika muri Isanga. Ibiganiro byari byatumiyemo leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo yarusha byari gutangura uyu munsi kuwa mbere byarasibijwe, kandi hari isango ryo mu mpera zo ku kwezi kwariho byose biragutangura. Iyo ngingo yo gusibya ibyo biganiro rero yatangajwe nyuma yaho habereye imibonano hagati y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo mu karere k'umuseruko Libera Mfumukeko. Ibyo biganiro byari byatekanijwe kuba hagati tariki zibiri n'itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Ingingo yo gusivya ibyo biganiro yatangajwe mu itangazo ry'ibiro by'umuhuza mu biganiro by'Abarundi. Iryo tangazo ryavuga ku isibishwa ry'ivyo biganiro rizoha umwanya umuhuza wo kuganira kugirana iyindi mibonano n'impande zerwa n'ibibazo by'u Burundi hamwe n'izindi mpande zose zifise uruhara mu bibazo bihanze Burundi. Bitikanijwe ku biganiro rero bihuza Abarundi bizoba mu ndwi igira gatatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2016. Mbega isibishwa ry'ivyo biganiro mwebwe mu biha uriha insiguro nki iyo sibishwa ryo bagiyukije ibiganiro by'inshuro gira kabiri perezida w'igihugu cya Uganda akaba n'umuhuza mu biganiro by'Abarundi yo muri Museveni yari yatumiyemo Abarundi arusha mu ntango zo kwezi kwa mbere muri umwaka, ariko ntibyaba kuri ibi bibazo byose rero twatumiye Abarundi bakurikiranye hafi ibazo by'Abarundi. Twatumiye professeur Libera Ntibashira kandi yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles hamwe na docteur Innocent Bano nawe nyene akababa i Bruxelles mu gihugu c'Ubirigi. Mwiriwe neza bashikana hahe mwese turi kumwe.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Namahoro.
Nego reka dutangure ku mushikana hahe Libera professeur Libera Ntibashira kandi isibishwa ry'ivyo biganiro muri ha insiguro nk'imwebwe.
Ego murakoze cyane kinohera ko no kuramutsa abanywanyi bari ko ratwumviriza nkahoza n'abarundi bose bababaye isibishwa z'ivyo biganiro nyine tubibona nuko ntibitangaje kuko turamenyereye kumva ubutegetsi buriho mu Burundi butakurikiza ivyo bwemeye numuserukira Amerika leta zunze za Amerika muri mu karere k'ibiyaga binini arahise kwivuga neza avuga ati mwe muremera ibintu mugabo mugahindura ikisigura rero yo sibishwa z'ivyo biganiro nuko ubutegetsi bw'ubujumbura buvuga bwemera ikintu mugabo hahera imisi bugahindura twarabibonye kenshi nibaza rero ko abahuza bihaye iyo misi kugira bagondoze ubutegetsi bw'ibujumbura bushobore kuyaga n'abarundi bose.
Reka nico kibazo tikibaze mushya ntahe Innocent subwa mbere ibiganiro byari byatekanijwe bisibishwa mwebwe iryo sibishwa rigira kabiri muri ha insiguro.
Nanje manje kubara mutsanda n'abarundi bose ndabifuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi. Hanyuma je urumva sindinda kuja kurandira ndibaza yuko ibiganiro bitekanijwe habariho ibintu bitatu ko ndabizi bitegezwa kubahirizwa. Hariho babanza bakaraba ingorane abantu bafitaniye, bakaraba ateza kuja muri ibyo biganiro, bakaraba n'ingene bitaza gukunda n'ibyo bita mu gifaransa context. nibaza rero umuhuza yoba yarasibije ibintu uko yabanza karaba ibyo bintu byose akaraba ingorane bateza kuvuga nabo bantu akaraba bateza kubijamu akaraba niyo context ituma iyi context ibyo biganiro byo beramo nico gituma nibaza ko ari bo babisibije nibaza katerera tebundi yabisibije ahubwo ari uko abo bose babe byega bateza kubanza bakavugana babonye rero uko igihe kitari gikwiye kugira ibyo bintu bibe
mu shenhahe libera niba shirakandi ibiganiro byasibijwe n'umuhuza ku bwanyu cyanke byasibijwe n'aba cyo mu biganiro bafise ibintu badahurije ko
ibiganiro murazi nyine bigenda icambere cyoco bahuza barasaba abari mu mpari ivyo kwitanga ibirego hanyuma bakavyihweza bamaze kubyihweza ni nshatse kuvuga ibyo bana vuze ingorane barazizi abaja mu biganiro barazwi lo contexte barayizi barinze batuma ko ibyo biganiro nuko ibyo byose bari babinonosoye ni nyandiko zivuga ibinyene bana vuze babazishikirije abahuza icasibije ibyo biganiro n'ubutegetsi bw'ibujumbura kama utgira intambwe imwe mugabo ugacha kugira zibiri inyuma si byambere murabizi bimatikiye kinini ya hanyuma ikindi kuri bo bashaka yuko Petero Nkurunziza yimarira iyo manda yihaye n'umwe muhita mu France je suis le temps go ariko rero kiba baje nuko abarundi baguma bapfa ngirivyo bivisho kicho kivyo turaje kubigarura ko munyu
ino samba na mukanye gatoyi cyane gose leta y'u Burundi aho ironkeye ubutumire yavuze ko ubutumire ya Burundi ubwanyuma ico muri baza ko co bari ico chatumye ivyo biganiro bitaba
cyane baza yuko leta y'u Burundi nkuko nabivuze no kwita acteur muri bimwe bitatu navuga nk'abandi nibaza ko igihe itumiwe kwicaramwe n'abandi bater irafise igiteza gutegura irafise n'ingene iteza kubitegura igihe rero ivuga iki igasaba abateza kubumviriza ibiganiro byo byose n'abandi atari leta bashobora kuvuga ati hari ahantu hari ibikibuze gano muri abahuzanye n'abarundi barashobora kuvuga atari ikibuze twari twabitegekanye igihe mugabo hari ibintu bikibura nibaza yuko tuca tuja kwisunza ngo tuvuge ni leta y'u Burundi kuko icyama cy'intangaza nuko iminsi yose leta ibi byose ari abijako kandi nkuko mubizi leta y'u Burundi yari yatanga gufata ni n'umugambi wo kugira isho guhuza abarundi mu gushiraho umugwi uteza guhuza abarundi hagati mu gihugu ikaba yisunza yasabye ari amakungu ifatanyije n'amakungu kugira barabe ko babafasha kubyo bari ko barakora mu Burundi nkuko bamye babafasha kuko u Burundi si igihugu no bavuga ngo kirizore kirafise n'abagenzi kirafise n'abandi nabo bahita ba partner baraje hamwe bakarabira ibintu hamwe kwa umuntu rata makosa kuri guverinema nibaza yuko mu gifaransa bavuga ko ari arigima Saint Priste
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika risamiranye nayo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko tuvuga cyane cyane kwisibishwa ry'ibiganiro byari guhuza abarundi byari gutangura uyu munsi kwa mbere mu gisagara cya Arusha aho ni muri Tanzania turafise abanywanyu iradio hejwe rya Amerika bari ko bakurikirana ikiganiro reka dutangure kuri Serge mwiriwe neza
na mahoro
murakomeye murafise icyumviro murafise kibazo duga ku ijambo
yego yewe kibazo mwanishye nuko kuba leta na opposition bitanguye nuko leta yigeze yavuze ati nta namwe badokwigera bitarana hamwe na opposition ngo bicare mu biganiro ati kubera ngo bashatse ngo gutembagaza intwaro je simbona uko ngene rero bogoma bavuga ngo bariko ngo baratumira ngo bajye abaniyo mbare ngo batumire na leta kandi leta idashaka yuko bicarana hamwe
leta ivuga ko itazokwicarana n'abo yagiriza abo ivuga ko bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano yego reka tuje ku wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika ikibazo cawe mu kanya baracishura Serge Emile mwiriwe neza murasi kibazo murafite cyumviro
yego jewe ndafite ikibazo n'icyumviro
yego duga ku ijambo
jewe icyo mbona nuko leta yacu leta y'u Burundi iriko iriki abukeje cyane cyo barundi cyo twabaye batubata uko bidushira guhamba n'umunsi n'umwe kandi babaje cyane banakubona muri Afrika yaki yameze na yandi abantu baguma bahera guma bahera mugabo ukaguma wumva ari guhamba guhamba gusa rero ngubwo numva yaserukiye leta y'u Burundi ariko aravuga ngo yuko hari cyo bari basiko bari bitegurako bicumvikana na gatoyi kuko leta y'u Burundi iri mu gihugu niyo yari gukeje bavuga ko bashimye ko duhurira hanze reka twe twihutireyo badusangeyo uwo wese yumva akaryohewe ku mutima ashigire icyiyumviro zeze tubone ibikwekwa mu Burundi mwese twasaba leta y'u Burundi yuko yo tunyarukirizayo igasaba abo bari kwagira ibiganiro bari kwategura ibiganiro bakatunyarukiriza twebwe abarundi bato bato tukaronka amahoro tukiyumva twera kuba urimi barabawumva ngo Bernard iragurikanye aho ugiye hose barakurase urumva dufite umubare mwinshi cyane
murakoze Emile dutangure kuri mushyana Innocent mu gice mwishyuye kubishikirijwe na Emile eka na Serge mu kane gatoya
je nashaka kubaza abo bantu ibiganiro ko babitekanije je natanguye ndababaza ingorane bazaza kuyagira ko bwa mbere nkeneye kumenya iyo ngorane bazoyagira ko iyo abantu baca basimbira ku maradiyo ngo bakavuga opposition bakavuga niyo mbare bakavuga ndabira biranwenza none ingorane z'u Burundi nabo ariko bazitera abari ko batera izo ngorane bamara kuboneka bakaja habona je nibaza ko ibyo biganiro batumiye abarundi bose bafite icyo bashobora gushikiriza nibaza katari niyo mbare nibaza katari opposition aribo bonye bafite ibibazo byo gushikiriza ega natwebwe tubahanze turafite byo dushikiriza n'abandi bose bafite byo bashikiriza hanyuma kubyerekeye ivyo navyo byo bavuga abantu bari kuma bapfa bahamba nibaza yuko ivyo vyizo ngorane arije navuze ati ivyo biganiro bikozo bakugira ivyo bintu bishobora guhera nibaza ko bateza kuvyitondera nibibe nka mbere hamejo aho bukera nibongera kuza nibaza hariya bagatangura kugabana ibyo bagabana hanyuma barundi mbega tweje boza kwakumvikana ibintu hama natwe turi hanze canke abandi bazovuka hirya yejo bakavuga ati ibyo bintu ntazo tweme natwe tujye gufata dutera amagrenade byogenda gute nibaza ko abarundi bateza kubanza kwiyumvira kwanze kizoba kibajanye hajya muri bijya biganiro si ibyo by'amagrenade si ibyo by'icyo ari ingorane nyinshi abarundi bateza kwicara ko nico gituma ari leta ari na kandi boba barashikirije ibyiyumviro ko babanza kwegereza imbere ibyo biganiro nibaza ko babanza kwicara hasi bakabanza bakiyumvira igituma bagiye kwicara hamwe n'ibyo bateza gushikira gushika uno munsi jewe sinzi n'ingorane ibyo ico navuze ari byo bita issue mu cyongereza problem bazaza kugira ko kuvuga ntayo ndamenya hama sindamenya nabo abazo ba participate bazoja mu ibyo biganiro abari mugabo nibaza yuko abateza kuja mu ibyo biganiro nk'uko nasozi ni ariko gwego gwatugendaye n'ibyo biganiro biba byabishikirije bavuga yuko umuntu wese azaba muri resolution 2022-2028 ivuga ko umuntu wese yagiye mu bwicanyi akoresha violence atakibanza afise mu ibyo biganiro
ubuza
rero atumira abo nibaza ko abo batera amagrenade atakwiye gutumirwa mu byo biganiro kuko nasozi ni nanyene yabivuga
ego mushya ntahe libera ntibagishaka kandi namwe ku vyumviro eka nibyo vyashikijwe na Serge na Emile hamwe n'ivyo mushya ntahe Innocent Bano avuze mu kanya gato
ne kanya gato cyane gose Serge na Emile urumva ko bababaye babarabajwe n'abarundi bayirwa barapfa n'abarundi biriko baranyuruzwa izuba riva hanyuma leta ikakwega amaguru ico ni cyambere cha kabiri erega iyo hari ngorane mu bantu babiri abo oye bafitanye ingorane si batora leta iteza kumviriza neza aba bagomba gufasha guhuza abarundi si leta ivuga ati ninaka zoza mbega ko leta yagirizwa kunyuruza abantu kwica abantu izuba riva none abica ni bande abatera amagrenade ni bande icyo nshaka kuvuga rero ni uko kubwanje nk'uko abarundi benshi babivuga nk'uko Serge yabivuze leta niyemere yitaba ivyo biganiro hanyuma bayage bashira imbere ineza y'abarundi ko abarundi bararushe hari hafi 300,000 300,000 by'abarundi bahunze igihugu babaho nabi cyane nko muri Tanzania amatwa dusumira ariko bicwa na korera ivyo bintu hari uwo byemera abana biriko baranyuruzwa ugwaruka kwicwa bunyamaswa hari umurundi yo vyemera nagira mbaze bano yuko ubwo bwicanyi buba izuba riva arabushigikiye none kugira tutore umuti rero jeme da rero maguru masha leta yo kwemera ikagenda kwicirana n'abarundi bose atanumwe bakomiri kugira twige ikibazo c'u Burundi tubwubake utere imbere nkuko ibindi bihugu biriko biratera imbere muri kare karere.
Ego me kaduhe n'ijambo wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika. Terence mwiriwe neza. Terence mwatwumva?
Ego ndabumva.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo mu kanya gato.
Ahanini jewe n'icyumviro nagomba nterere.
Ego.
Ku bijyanye n'ibiganiro bigiye gutangura, icyo nashaka gusaba leta nuko itobandanya ivuga ngo ntituzoganira n'aba canke n'abariya, kuko umuhuza niwe amenya abatumira. Mu gihe abantu babiri baba bari mu matati, umwe navuga ngo ujya aye niwe ari mukuri ngo uwe nawe ntakuri arimwe, boreka umuhuza akazokumviriza umwe wese agashikiriza ikibazo afise batarinze kuvuga ngo ujya aye niwe ategereza kuza, byerekana yuko bamengo n'intamba mwe kugena ibiganiro ntibibe. Aha barundi natwe turarushe dukeneye ibiganiro bihuza bose atanumwe avuyemo, abarundi turonka amahoro arama. Murakoze.
Murakoze Terence. Uko tuvyumva nuko abarundi basa n'abarushe baruhishijwe n'ubwicanyi bwirwa buraba. Reka tubanze duhe ijambo Come, hanyuma dusaba abashinga nawe turi kumwe ngaha bagira icyo bavuze ku byo washikirije. Come mwiriwe neza.
Uramwiriwe.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
No, twatashaka gutera injyo kw'ivyo kw'iyo topic mwashizeko.
Yego.
Ibyo mbona nshaka ibiganiro nawe, mbona bimeze ko mbona byobera hafi nko ngaha mu gihugu, mbona umutekano ukwiye. Nasaba impande zose ko inyanzuro zumvikana, umutekano no isawa turajya turaryama, nta kibazo mbona kihasize. Nabona nuko bitarinda kugiye hanze y'igihugu, niyo byobera nk'ino hagati mu gihugu bagataya nk'intara imwe, mbona hose byogenda neza nta ngorane.
Ego medeka tubaze umushyantahe inosambano kuri ivyo bibazo. Ikibazo cashikirijwe na Terence avuga ko abarundi barushe bakwiye kuja mu biganiro, eka kome wewe akabavuze ko atakibazo abona umutekano ari wose n'ibiganiro vyobera mu Burundi. Innocent mugira ico muvuze kuri ivyo vyumviro vyabo bashika nta babiri, hanyuma tubandanye.
Je nibaza kuvuga ko abarundi barushe, ubwa mbere w'abarundi barushe nibaza ko baba bafise igituma barushe. Nibyo namye mvuga ingorane abarundi bafise. Nibaza ko umukuru w'igihugu yashizeho komisiyo yo kugira abarundi babicare bayage bavugane ibyabo. Sinibaza yuko inyishu izotorwa n'abantu tubiraze ingorane bari bashize imbere itakiriho, niko kuvuga ngo manda, hanyuma n'abashatse gutembagaza ubutegetsi izo ngorane nibaza ko zitakiri mu nzira zitakiriho. Hanyuma nkaca nibaza ikibazo, none abo bantu bashatse gutera izo ngorane bose ko mbona batse bafata bakigira hanze, bamwe bamwe bashitse aho bashitse kubera Burundi bwari bwarabafashe abarundi bikokoye bakabira kuya bakaza barabariha imishahara, bamwe na bamwe bagasahura n'itunga ryabo bakagenda baritwaye hanze, abandi nabo bagaca baja mu bihugu bimwe byo hanze byari bishaka byari byabafashije byabemera ibyo babafasha abantu bashika batarengana 20 aribo bandanije batera izo ngorane. Nibaza yuko abo bantu rero atabantu umuntu yobandanya bagendera ko, nibaza ko abarundi benshi bashaka kuba mbahoro bari Burundi, kandi n'abanye politike benshi bibaza ko hari icyo bafise bavuga mu byerekeye iby'u Burundi bari Burundi, nibaza ko bokwicara hamwe. Mugabo rero igihe byokenegwa ko bokwitabaza amahanga nk'uko nabivuze kare, bagashobora gufasha kugira babaje hagati na hagati kugira ingorane zabaye ntizizosubire kuba, ko twe twifuza yuko ibyo ba byose mu kuyagwa kw'abarundi bitoba bya bindi ejo nibapfa kubona nihagera yuko umwe atsinza amatoro ntayemere, ni haba yuko umwe afise iki giti canke bapfuye itongo ntabyemere bagacaza gufata ibigwanisho, ivyo dutegereza kubikura mu nzira ntibizopfe bisubiye mu Burundi, abarundi bitorera abashoboye abo bashaka ko batwara kandi mu mutekano atagitsure kiriko kandi atamuntu wo hanze aje kubereka ivyo bategereza gukora, nibaza ko arico gikenewe.
Ego mushya ntahe libera namwe ku bibazo bya kuvyimvira bya Terence na comme Terence ya asaba ko ibigano vyoba mu buryo bwihutirwa leta ikemera kuja mu biganiro mu gihe kome wewe bavuga ko atakibazo no ibigano vyo bera mu Burundi umutekano ari wose
Ndagira nibutse kome cyane cyane na bano yuko ministre w'ubutungane yari mu Kirundo yavuze yuko abarundi banyuruzwa ministre de la justice we nyene ashinzwe ubutungane aremeza ko abarundi banyuruzwa kumunsi kumunsi asaba yuko wewe uko baravyemera akavuga ati abanyuruzwa nibavuga amazina y'abanyuruzwa murumva rwo gicuye cyambere cerekana ko atamutekano uriho ica kabiri kuwa mbere uheze itariki 25 baraganda kuye general Kararuza numufaso ni wiwe numwana wiwe imana yaranakinze kuko murazi ko vyakubwiwe kwishuri abana bari kwaje kwishuri kuri Saint Esprit est wiwe aho bizerekana ko umutekano uriho birababaje rero kumva umushinga ntahe bano yize amashuri akanonosora ahakana ukuri kuva kuboneka ku munsi kuboneka kuri bose yuko mu Burundi hari ngorane ni nacho gituma abahuza bagirageje kumvisha iyo leta yuko yaje mu biganiro kuvuga no kuvuga yuko hari ingorane ico gero ico kibazo no kirandira ko abarundi bose baremeza yuko hari ingorane
egume de kadri jambo undi bunywa nyu radio ijwi rya America Frederic
Mwiriweneza
murafite kibazo murafite cyumviro
Ego jena gomba mbaze uo ino samba no areke kuza ara na kubarundi kukwere warundi uo wala rushi areke kuza la kukiza kukwere kigesa uo kukiza na kubu ishiri nuko vili abu wano vili kwa bari chukwa vili kwa barapa vili kwa barangara murundi vili unakaja gari hanyume kindi nacho na shaka umbari legatoi halirishira hamwe Yihanya bakozi bo mu nzu gitwa Katede gikora kirango gikora kuresha rusasuma ubwo bagira bagacatanyishwa amafaranga mesi y'umurengera n'ibintu bashake ko mu bitwariva uko biri kubera aha Burundi ibintu byinshi n'akajagari bazize baravuga ibintu babona biteza imbere igihugu ariko zaba rakokiza kubera abanyagihugu bese barabishye
murakoze Frederic kibazo cha rusasuma tuzo kibaza abatetsi bajejwe intwaro yo hagati canke wundi bushikanganje abashinga ntari turi kumwe ngaha ntibashaka kwishura ico kibazo ariko ikibazo mwabajije Innocent banotura musaba mukanya guhe inyishu reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyu radio ijwi rya America Amidu
Allo miriwe
neza murafite kibazo murafite cyumviro
Ego manje kukura mutsa Frederic
miriwe neza murakomeye
Ego manje kukura mutsa no Burundi bwose bikora twumviriza n'abarundi bose ariko atwumviriza
yego
yego kugitekerezo kiwanje cyakuvuga ku byerekeye ibiganiro
duga ku ijambo
yego turabye leta y'u Burundi irikira iramera nk'idadaza ku biganiro ahubwo niraba kumwene yo ja mu biganiro kuko kiga abanyagihugu tuba bamwe bamwe twamaze kuruha kwera tuguma twicwa bamwe bamwe twangazwa twicwa na twicwa atacho tuzira amagrenade dutegwa na nayo mutumira ikaramera nk'ukokeza akokeza ahubwo nareke kuza abakokeza kuko ko turabye twebwe keshi cyane abapfa turireke cyane ugaruka rupa ni gwiki cyane ahubwo narawo mutumire ahanure leta y'u Burundi ije mu biganire kuko twe turumva ko bariko baramera nk'aba
murakoze
narabi kumere bigenda neza kuko nake barundi twarushe cyane gose kindi cyakabiri nacho Frederic
yego
nashakana mwibaze uwo mutumire mwebwe ka mutumire mwebwe ko tubona leta y'u Burundi bamwe bamwe nk'abanyamitwe bande nk'abavugira leta none nkari rya jambo ryo kuvuga ngo nta biganiro bizoba ni leta ibatuma ahubwo ni barabe babije mu biganiro nk'abandi kuko ugwaruka rupfungiye mu ntara ya Murambya ahantu mu mpimba ni gwiki cyane kandi ruzira ubusa kandi atacyo gwazira gwagiye mu manifesta
murakoze
ni barakumye ahubwo abapfunzi barekugwa
murakoze ya midure ka tu hijamba
washana
tu murakoze reka duhijamba washana tu kumwe tu rabingire mu kwishura abugira ico wavuze ku yozo yishikijwe na Frederic na Amidu inosamba no mukanye gato cyane gose umuntu umwe
cyo nkuko nanye ndabivuga navuze nti sinahakanye katangona nzi Burundi mugabo leta y'u Burundi n'abarundi baricaye hamwe barumvikana ko hariho baratora ico no kwita insima zo gushobora ibikoresho bishobora gutuma amahoro agaruka mu Burundi abarundi bonye no bateza kwicara hamwe nibaza yuko bashizeho komisiyo mbega kubera icyo abarundi bonye ne bigaya badashobumva ko badashobora gutorera inyishu ibibazo bafise nibaza kijya komisiyo kubona abantu bavanga ngo ibiganiro babijemmo hanze bagire gute ibiganiro bateza kwita ibiganiro nibaza ko ibiganiro byatangwe mu Burundi kuba abo bantu batsinze kuba mu Burundi je nibaza ko naho acimitsi mike ya naho nyori Burundi gatoyi nibaza yuko mu minsi nari maze iminsi ngendayo nasanze ibiganiro yikubira bahagati y'abarundi abanyepolitike ya muri societe civile kabarundi bose none je si ibiganiro hanyuma ico nashaka kuvuga ibyo bavanga leta ntita ibiganiro leta yaravuze ko izogenda mu ivyo bigana nigeze bihakana n'umunsi warimo mugabo rero nkuko nabivuze kuva mbere hose hari ibintu bimwe bitegerezwa kujya mu ngiro kugira abarundi bariko baganira mu Burundi bumve yuko ibiganiro naho bizoja hanze azo bari ivyabo ivyo rero leta niyatowe na bene gihugu nishobora kuza kuvuga ijwi itahawe n'abanyagihugu abanyabene gihugu nibateza kubabwira bati twebwe dukeneye ibi n'ibyo muzoja mu byose hama ikindi naco ntaramenye nibande bazoza kugira ibyo biganiro hamwe na leta ntabo ndamenya gusa uno munsi urumva nico gituma tacano bivuga ko ikigira gatatu nibaza ko nkuko nayivuze ivyo biganiro bitegereza kuzotegura inzira irama izokwama yerekana ko abarundi bategereza kuzokwama batorera inyishu ibiganiro ibibagoye ari ukoresheje bakoresheje amahoro badakoresheje amagrenade ivyo navuze nibaza rero ko abarundi ari bitegereza kurindira ko leta izoteza kwicara ikagenda kumvikana ko kugira ntagire umunyishu izotoregwa muri violence ari byo nitere amagrenade abatoye nzira gutera amagrenade no kwica abantu nta muntu n'umwe ashikiye kwica abantu nanze ari byo nta bantu sinshikiye kwica abantu ari nzacho ituma ibiganiro bizoba byose biteza gutora inzira izotwa barundi babaho mu mahoro
gushika egome reka duhijambo professeur Libira ntibashira kandi ku vyumviro kandi kibazo byabajijwe na Amidu hamwe na Frederic mukanya gato cyane ngose munotu
ego gose gose nagira nibutse bana yo kwinzira ya mahoro ya barundi bari barayitoya ni akorodarusha ubutegetsi bwa nkuru nziza bwasamboye ica kabiri nuko ibiganiro mu Burundi cyamyeho nuko bitabano kw'abanyapolitike bose bigeze guhurira mu Kayanza bakadefinisa fe de route havuye mwiki no imuta yuko abayita les états généraux de la justice ubutungano no munsi bukora gute mu Burundi no mwibutsa yuko habaye les états généraux des médias leta irumvikana n'abajejwe ibyo bizabajejwe abajournalistes barashika ku barafundika havuye mwiki nisho nisho kuvuga rero nuko leta iri mu Burundi uno munsi ariyo ntambani y'amahoro mu Burundi kubera cyane cyane yanzira ababarundi bumvikanye bivuye kure yitwa korodarusha ariyo basambuye
murakoze liberale ka twibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamenyere i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abandi banywanya mu radio ijwi rya Amerika Tarsis na mbona impare ka dutangurire kumushyana na Tarsis Tarsis mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
banza ndamukirize abatumire
eh barakumva
icyo cyumviro nagira nshikirize nuko abantu leta yabayigwanya yuko buja hamwe kuko n'ibyo byose zanye ziva mu biganiro kuko nta munsi n'umwe aziwe kigera hatsinda inguvu cyangwa ingimba yaba leta yabayigwanya batemeye ngo baje hamwe nta kindi kigera tubona cy'umutekano ama intererano nagira ishyikirize yariyo ama nayo mfite ikibazo ngira mbaze uwo mutumire inosabano aravuga yuko leta itoshobora kuganira n'abayigwanya kubera uwa bafashe ibigwanisho ariko aho niho hari umuti nyene tegereza kuvugutira umuti kuri icyo kibazo nyene kugira ngo uvise ikibazo uvise ingorane niwe ategereza kubanza gushika akavugana n'umuntu bari bazisangiye nani yo ni baguma baganira ubuye buzumbura gusa tangorane basangiye na mutekano cy'ofatirose
eh murakoze taxi se murakoze taxi se mbona impa mwiriwe neza muri ngaho
mwiriwe neza Federico
mwiriwe neza murafite ibazo murafite cyumviro
yego ikibazo cyambere na kome mbaze
yego
mbe uwo yosabara n'umuhungu
bandaje bazikini kibazo
amwe yoba ari nk'umurundi nk'ibyo bintu ariko aravuga birumvikana aravuga yuko hari ibikabira biriko biraba biba biriko bibera bibe bigiye bihuta nde nande ibiganiro byaba biriko bihuza hariho polisi iri mu Burundi bose ko bari hanze abandi nabo birirwa baricwa ibiganiro byaba biriko bihuza kawusiriya na Jacques Bigirimana n'iyi leta byaba ariko ibiganiro birikiye ngo bose nabwo niba
urakoze mbona impa mugabo aho utari kuvuga kuri ni ukuvuga ko atabanya politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Burundi hariho benshi abanyapolitiki afite imigambwe itavuga rumwe na leta bari mu Burundi reka duha kanya washinga ntaye bose turi kumwe bagira icyo bavuze inosambano kuri ibyo bibazo bya n'ibyumviro bya taxi se nambona impa dutangure kuri wewe
ntangure ku kibazo ndashimye kwanza kubyo mbona impa yaravuze yuko abantu bateza kwicara bakayaga mugacha nashatse kuvuga kandi abantu bateza kuntahura kabarundi ndabisubiremo none ko muvuga yuko leta iteza kwicana abantu bari ko batera magrenade bari ko bagira nanje ndababaza ikibazo none nk'uno munsi bogenda bakicara bakafundika ibyo bafundika nanje aho bukera nkaca mvuga ati sindabyemeye mfasha ibigwanisho mfasha magrenade nanje kuyatera tuzokongera zo kwicara kandi ni nacho gituma igiye resolution nasozi navuze ati abantu batera magrenade bakoresha violence bagira ibyo byose badakwiye kwicara kuko siyo nzira abateza kwicara niba abandi bazokwicara bakoresha ibya politique ikibazo akaba ari cha politique bagitorera inyishu politique naho rero bavuga ngo kuberanga magrenade reka tegwa ngo tuzaza kuja kwicara hamwe muhabere hanje kuko abarundi ni benshi badashaka gusubira mu ihumbi navyo gusubira mu ngwano ni nacho gituma nitwa ingufu abari ko bashaka gukicisha mu muri violence ngo tubago basore kukwicara baganire tuzokwama imisi yose mu Burundi dufisiyo kiritire kwama tutumvikana cyoza gufata ibigwanisho nivyo cyase kuvuga ko bitegezwa guhagara n'ubu abarundi bakicara bakoresheje kukibaza bavuga ka cya politique bakicara bagatora inyisho za politique kandi batarinze guca mu bigwanisho nibaza mu bica mu bigwanisho bazaba ariko baturaga natwe n'abazovuka yuko inyisho mu Burundi imisi yose ko zitorwa ibibazo biza mu Burundi zizoteza guca mu bigwanisho ibyo navyo nivyo mvuga nti ivyo ntibikwiye kubaho abo bari dutera ubwoba bavuga ngo turakoresha igwanisho mwatsi turaza kwicarana abo rero ntabo dukeneye nina muteza kubereka mukabwira ati abarundi nibakangwa n'ibyo abarundi bashaka amahoro amahoro arama nuko abarundi bonyene bashaka kwicara kuhera ku mutumba bakavuga nibagoye
yego mukanya gatoyi libera ntibashaka kandi kubyashikirijwe na tarsisa n'amborima
ira ndashane cyane ndabashigikira kuko mu Kirundi iragirya abasogukuru abantu babiri habaye matati barabumviriza bakabatunganiriza nico kimwe no mu Burundi nshishaka kuvuga rero nuko kuja kuyaga yarusha kugira dutorere inyishu igihugu cyo Burundi birakenewe no kwibutsa abantu yuko na CNDD-FDD abatwara bari ku butegetsi birirwa barica abantu mugabo barabakiriye barayaga sishaka kuvuga yuko nshigikiye ubwicanyi sishaka kuvuga yuko ejo wari wese afata ibigwanisho ngo ashaka kuja kuyaga nta na gatoyi mugabo uno munsi abarundi bapfani benshi cyane igihugu carasambutse ubutunzi igihugu kigeze hanyerera birakenewe rero yuko abarundi bagenda bicare hamwe bayage batore inyishu hanyuma twubaka ku Burundi abarundi borohegwe ubwicanyi buhagarare mu maguru masha
ego me professeur Libera tukiri kuri mwebwe nyene mwashikirije ikibazo mu ntango kivuga ko abanyapolitike mu Burundi leta n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuja hamwe bakaganira kugira ngo baganire ingorane ziri hagati yabo izo ngorane hari majambo make botubwira izarizo
ingorane nyamukuru zirazwi ingorane ni ya Cordarusha yari yazanye amahoro murazi iyo twara amazi imyaka itari mikeyi turi mu mahoro kwera korodarusha iyo korodarusha barayisambuye barayisambuye murunzi yiza mu kwihutegetse ku nguvu iki nababaje nuko ariko namara abantu kuri iyo manda ya gatatu hanyuma murazi yuko na constitution nayo nyene ivuga neza yuko
professeur Libera muvuze ko nkurunzi ariko ramara abantu muri ko muvuga abasirikare biwajeje umutekano canke nibamara canke ubwicanye bundi bukorwa n'indi mirwi ntabwo mubona
ubwicanye bushora kuba buriho je ntabimenyetso mfise kuko ujejwe gukingira barundi ni nkurunzi yiza ni gipolisi ni ntwara miheto ariko rero ibyo tubona izo ico gipolisi nico gica abantu ikindi cha kabiri muri buka yuko nuze Pierre Claver mbonimpa yagize yize kuvuga yuko hariho imbonera kure ziriko zirigishwa kurasa muri Kongo murazi ivyo yabonye no munsi murazi mwese ivyo imbonera kure zikora nukuvuga yuko rero Nkurunziza ntabiyowe na gatoyi ko hari abagiye muri Kongo bakukwiga kurasa ari bo bari kwaramara abarundi amatwa atarindira kanongera ko baravuga nuko n'intera hamwe ziri mu Burundi zinjije ivyo byose biteza gutorega umuti ku neza y'abarundi bose atawuvuyemo numwe
ego mereka Armel akaburungu mukanya turabaha ijambo ariko nashaka mpaye umuntu umwe nosambano agira icavuze kuri izo ngorane ziri hagati y'abarundi bateza kuja kuyaga mu biganiro bizobera yarusha inosa
ninga bamuze kimisi yose abagwanya leta bama bavuga none mushaka guhindura n'umunsi umwe arangaje yo bigiye kumuvuga imbonera kure intera hamwe genocide bipfuye nabi mbega ayo majambo azohera ryari ingorane sizo ayo majambo y'abanyepolitiki bama bakoresha yiterabwoba kugira bashobe gushika ku butegetsi abarundi baramaze kuyamenyera barayahaze Libera nawe ibyo bintu ndibaza kuri no ngamubirigi wo kubaza ngo ugende werekana intera hamwe ni mu Burundi mbega n'umwana wanje ko je ko ndi umugambwe CNDD-FDD umwana wanje akaba ari mbonera kure kuri afite imyaka 33 munsi ya 35 none yabaye intera hamwe ariko yica abantu ayo majambo rero ni muze muyakoresha mubanze kwitonda naba ariko bica abantu Bujumbura muramaze kumva amaraporo niyamwe yatanzwe kuva babivuga ngo kiriba onze muramaze kumva imbonera kure ahe Bujumbura ariko ziterama ajya magrenade abajya bose bakura mu mitima babita imbonera kure bajya bose bicwa bariko bicwa hari imbonera kure mushobora kugenda mukerekana kiriko yica abantu cyangwa ibigwanisha ifite ajya mu Burundi ayo majambo rero yiterabwoba ayo majambo yo kwama muri kumurahabura imitima abarundi nibaza ko abarundi abageze kure rero nibaza uno munsi ingorane abarundi bafise nuko harakagwe kabantu babona ko badashobora kuronka amajwi muri bene gihugu kugira bashobore kugezwa igihugu bagitunganye babonye ko inzira yonye nishoboka ari ukwama iminsi yose bakamisha ibiganiro abo bantu rero byarayo bibonetse nibaza ko tuzakubigaruka ko mu gice kira kabiri bama iminsi yose bagerageza gukreya utugwi twa politike bakaja hamwe kugira biyungunganye
icyo kibazo icyo kibazo mushyana he inosa tura kigaruka ko reka duhe ijambo abandi banywa nyuma radio ijwi rya Amerika Armel na akaburungu reka dutangure kuri Armel mwiriwe neza Armel
mwiriwe cyane
murafite kibazo murafite cyimviro
ndamukiriza n'abatumire
barakumva
yego namwe mwamenyesha makuru
yego murakoze mwiriwe neza
hanyuma nagira ndababwira yuko dewe kubwanje nk'umurundi aharanira amahoro kandi ayashigikiye nibareke kuronderera umuti w'ibibazo ahantu tari ngorane mu Burundi dufise tuzitewe n'abantu akagwe k'abantu bakeye cyane aribo babo nyene bagize ngo niyo senarede twumvira hanze nibaba no mu Burundi mugabo bagaca bashaka kutubwira yuko ibintu mu Burundi bimeze nabi cyane arizo bumva ku maradiyo ngira nabo nyene babyumva ku makuru ko uri tweze tuhari uno munsi nitwe twibonera ibintu leta genda yishigikiye yuko yafashe inzira nziza y'ibiganiro bihuza abarundi bose kuko abarundi bagiye kuganira iya Arusha zaragaragaye neza yuko baganiye ibintu ari uguhendana baganira bironderera ibiti byabo nicyo gituma uno munsi rero babona ati ubutegetsi twari twahawe na Arusha turiko turabona umenga uno munsi kubera demokarasi irikira iratsimbatara mu gihugu ntako nzosubira gushikira ubutegetsi agaca bagenda rero bagaforoma abantu twarabibonye nga bavuga ku maradio ngo nimbonera kure bariko baraha inkoho mugabe mbonera kure ntitwazibonye mu nyaka bigaziturira abantu ntitwazibonye aho zitera amagerenade
yego me
rero bamenye yuko abarundi ubu uyi turiko turatubwenge bamenye yuko amahoro n'umutekano ni kibazo kiraba twebwe abarundi kandi tutegerezwa kuyasigikira
yego murakoze Armel
naka hanze bakigira ibyo bivugira mugabo rero ibiganiro bihuza abarundi n'iby'abarundi dukeneye ibindi biganiro byose tubona umenganuro
Armel murakoze reka akanya karatujaje reka duhene ijambo kaburungu miriwe neza
Tawahaye mwiriwe ndahe miliyoni ariko aratwumviriza kandi ndaramukije no muhinga bw'ivyuma kandi ndamushimiye ko mwashoboye kumpa ijambo.
Murakoze gushima duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Yego ubwa mbere je ndabazara umeri hanyuma mbaze n'uyo wundi mutumire ndababaza bose.
Yego.
Hanyuma je ndagombemere kuri uwo mutumire avuze yuko ngo mu Burundi ngo imbonera kure warizo dica abantu ngo kandi ngo hinje n'intera hamwe.
Yego.
Nashaka jena mambaza n'abategetsi biwacu baro bayoboye igihugu je yo turiko turaganira mu randa babaduko kuko je natanguye kuja mu ntwaro kuva ndadaye agifata ubutegetsi kuri buyoya no nigihe bikurikiranye no muri 2005 nabo nyene je nari mu butware bo hasi mugabo je nashaka mbaze uyo mutumire ari haravuga nkuko iyo nimva kare imvugo yo gusamaza ari imvugo yotuma ahubwo igihugu cy'u Burundi kiguma mu njyane ukavuze ngo hari ndi intera hamwe ntabangaha mu Burundi mbega iyo ntera hamwe iringaha mu Burundi ninde yatohoje zinande izo mbonera kure doba zica abantu nimbonera kure yitwa nde iri mu ikomini yahe iri ku mutumbi yahe hanyuma nje nagira n'ukuri ndabasabe nsabe abo batumire bose iyo bari ngaha kwijwe rya Amerika kwara kugira ngo batore umuti abarundi dushobora gukurikirana nukuri jewe nk'umuntu kuva iyi ntwaro ya CNDD-FDD ikiri igifata ikiza igatsinda jewe nari ngaho ibujumbura n'umwe niho nkirise ndahava nashaka ndabereka akarorero gatonya nibyo yavuze ngo aba CNDD-FDD ngo baragiye kugwana ngo hama ngo buyo barumvikana nibyo barumvikanye mugabo aba CNDD-FDD bagiye kuko babonye bihishe umuntu yaratowe n'abene igihugu yari incungu ya demokarasi ndabyemereke rero bakamwica bacavuga ati bo rero ntabisigaye kubera iyo mbo rero kuko batari biyumvira yuko bashaka gutsindwa babandi nyene ubu nyene kuva aba bantu abatsende DFDD bafashe ubutegetsi bagatsinda kandi ntibabufashe ku ngufu barumvikanye amara batsinda
n'abo
bantu bariko abo bantu bariko baragwana
sozira kaje karagiye
abatsende DFDD ko abasirikare bose bamaze gupfa uravye nta muporona rimwe nta niwe muri senarede arimwe bose n'abasendedefudded n'uko abasendedefudded nibo biyicira abakoloneli bagwanaga hanyuma uwo nawe uwundi mutumire nyako bamutumire wewe nkuko wavuze yuko woba ushigikiye umugambwe sendedefudded kandi nanje nabashigikiye ko twebwe ngaha mu Burundi dushigikiye abarondera amahoro ubona gute twova mu injyane gute ko mbona nashaka ndebutse akantu gatonya nyako bamenyesha amakuru ventene ngaho muri ibuka ukuntu bateye ikibuga cy'indege nk'abajya abantu bateye ikibuga cy'indege bakica abantu mubona yuko bo kwicarana na bajya babiri gitanye n'abafaransa mbere ko abanyamerika batemera kwicarana n'abantu bayitera ko ko n'abandi bantu
reka turondere inyishu z'ibibazo byawe mushyana y'akabarungu reka turondere inyishu z'ibibazo byawe akanya gasana katujanye uratubabarira mushya ntahe Libera ntibashaka kandi ibibazo bya Armel na akaburungu duga ku ijambo ubunutumwe
kuri Armel no mumenyesha yuko niba yarusha barahendanye birakenewe ko basubirayo kuri abakosore kuko ikibugu kiri mu ngorane twese turavyemera ko abantu birigo baricwa ko abantu bapfa ko ari ngorane kandi twabuze yuko mu migenzo y'ikirundi abatasi baricara bakayaga bakabanywanisha kuri kaburungu ndumva ko yanyuzwe yaranyuzwe cyane ico no mumenyesha yuko nuko ibyo zimbonera kure canke itera hamwe ivyegeranyo biriho bizoshikirizwa abijejwe nti tuzobishira kaburungu canke tubishire nkuru nziza ibyo byegeranyo biriho hanyuma ikindi nomubwira nuko ku neza y'u Burundi nawe nyine arimwo uno munsi umuru hari abarundi benshi barya rimwe ku munsi mugabo imbere yuko ubutegetsi bwa Nkurunziza buhashika barya gatatu ku munsi ivyindero ico vyindero kwigisha canke kwivuza uno musi mu Burundi hari ingorane ivyo no kwita d'entre secteur de la vie nationale niyaba kaburungu rero anezerewe nuko umurundi arya rimwe ku munsi uburundi bukaba ari igihugu canyuma kwisi gikenye nashigikire nuzeye nabandanya avuga gutyo yarusha rero jamereza ngaho nuko abarundi bogenda bakabonana bakayaga ingorane ziriho hanyuma twese
ikibazo cya rusha turakigaruka ko mukanya nico nshaka kudusozera ko mushya na idbira
hanyuma rero senarede nayo cyane cyane nagoma kuvuga nuze senarede ni murabizi ko ari koraniro ry'imigambwe myinshi yo mu Burundi hanyuma iyo migambwe baragiye muri bya biganiro navuga mu Kayanza baragiye mu biganiro by'Ubujumbura hanyuma hageze amatora murazi baranyaga amagara kuko murazi ko ari abanyamigambwe benshi bishwe
yego mereka reka mushye nta inosambano namwe mugira ico muvuze kuri ivyo vyimvye byashikije na Almeda ana kaburungu mukanye gatoye cyane gose umuntu umwe hariho umunywanyi wa radio ijwi ry'America Ribert araturindiriye mukanye gato umuntu umwe
je kiga icyumviro cyagishije no mu Burundi ndagifata kare kiza yeshane cyane asaba yuko amahoro ariyo yorama hanyuma ico nshaka kumugira ambwa ati intererano icubona bishoboka kugira amahoro agaruke mu Burundi ni iki icambere cyo no banza gusaba nuko abarundi bofatana mu nda bakareka ibasamaza cyane cyane bakareka ababashira mu ntambara atari yabo iba ivuye hanze batabazi n'ivyo n'ivyo arivyo abarundi bagafatana munda ubwoko bwose imiryango yose nkuko banyu bafatana munda kuva kera hanyuma hageze ku kibazo cha politike abanye politike nibaza ko mu ngendo zabo mbyo biyemeje byose turetse na Arusha kuko Arusha si Alpha Omega hariho n'ibindi bishobora kuza nibaza ko abarundi bamye bicara hamwe bakayaga ibibagoye
ego murakoze
igizotero mutero inyisha abarundi nuko abarundi bakwicara hamwe bakayaga atambugita iri kugikanu bakayaga bafise ibyo bayaga bitarinze kuva hanze nuko libera yivuze nkeka harimo akari kabuze muri Arusha nkeka ni byarusha kubera harimo bamwe baza bagashiramo twabo
reka dusozere kuri cyo kibazo cyo Arusha mushya na inosa reka tugisozere ko
bakicara bakaraba ingona zose bishobora kuba tumashobora kubana mu mahoro batarinze kuza intambara canke abakokeza ku ntambara
reka duhe ijambo umunyamwe radio ijwi ry'America Ribert mwiriwe neza
Niriwe neza ndabaramukije abatumire bari kwijwi rya America
Niriwe neza
kandi n'ukuri ndakeje cyane icyumviro kaburungu yaje gushikiriza kwijwi rya America nagomba mbwire leta y'u Burundi twebwe abanyagihugu b'abarundi niba bazi ko twabatoye twabahaye kuja ku ngoma nibagende ngo baduserukire baganire n'abantu batugandaguriye leta na general ya defashini y'Imana akadugandagura cyari usikura kure n'izindi nkuru zaguma zicwa aba dufite ababyeyi baciwe amabere baciwe amabere kubera amaekra magrenade turabasabye dushimitse niba rutambaye kumubyimba niba shobora kuganira n'umuntu atigeze afata izone nimwe cyangwa ikomine nimwe niba ganire n'abantu banza kwitaba kuja mu matora kandi badepoje amakandatire ndasabye nshimitse abarundi benshi babuze aho bavugira babuze ingene bashika ku kijyo cy'amere kugira ngo mubunze ni benshi baradutumye bati nukuri abo banyacubahiro bari hejuru turabinginze nibaze bagende mu biganiro bavuga ko bagiye kuganira nabo bantu bari kwaratwicira abantu aba bantu nabo bari kwagomba guteranya igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi turabiteye ibyasiyo ngendo mbega intera hamwe zoza gute mu Burundi zoba zije gukora akazi nyabaki zoba ziserukiye nde zifise misiyo nyabaki akanyuma ndangirije kunya kuba munyamakuru imbonera kuri zo zarashe munyakabiga imbonera kuri zo zateye amagrenade hariya gukumutakura ko jewe mfise n'amafoto navatiyeho ko jewe naho tukugandagurwa muri komine ya Buterere banyiruka ko banyageza ko nigeze gukora ibintu byo muganga se ndeze vudibi kubikora gusa
mushenaye Ribera
kugandagura abo bare yani leta y'u Burundi ndasabye nshimitse muze muradufashe mu banyamakuru mwe mushika kure
Ribera reka duhe ijambo mugenzi wawe ariho ndatu akanya gasigaye ni gatoye cyane gose reka ijambo Gilbert mwe neza akanya gatoye cyane gose umunota umwe nturenze. Gilbert mwiriwe neza? Gilbert ndabona tari hari, reka imbere yuko dusozera mbazi abashinga ntahe babiri turi kumwe baraza kugira icyo bavuze mu gusozera naho gene ku vyashikijwe na Libera, ariko nashaka ndabibarize akabazo ko gusozera ko mushinga ntahe Libera ntibashira kandi nawe inosambano abarundi bari batumiye mu biganiro yarusha byari gutangura kuri munsi wa mbere. Amatwa dusumira amazina amwamwe n'amazina yabamwe baje mu biganiro mu myaka nka 16 irangiye. Abo ba amatwa dusumira abafise vyimwe bishasha urwaruka eka nabandi banyapolitike bashasha siko bubabangana nabo bandi bagiye muri ivyo biganiro bavuga ko batabwiranye ukuri. Murafite kizera ko ubu abashinga ntabe basubiye hariya hanini ari bamwe bazogira ico bashitse ko bakumvikana ku masezerano y'ukuri atari guhendana. Reka dutangure kuri mwebwe mushinga ntahe Libera.
Nuzeye ahigwo ko kigeze ubwicanyi burengeje abarundi barakwiye guhura bakaganira. Abo bahura nabo n'abanyapolitike kuko ikibazo ni politiki. Murabizi ni Rwanda bigaruka ko ni akoro darusha na constitution biba batubahirije. Hanyuma abo oye banyapolitiki uno musi nivyo benshi n'abantu bagiye arusha n'abantu bamaze imyaka myinshi muri politiki. Ariko rero ico n'abantu batokwibagira nuko ugwaruka gwagize uruhara runini muri ibi biriko biraba mu kwanka yuko akoro darusha nanoze na constitution bifutwa. Abo rero banyapolitiki bategerezwa kumviriza abo ubwo gwaruka. Amatwa nsumira ejo bundi harabaye inama mu Bubiligi yahuza abagwaruka diaspora ivuye hirya no hino niyo senarede yari yatumiwe barayaze. Ubwo gwaruka gwarashikirije neza ivyumviro senarede, no kuvuga senarede izogenda iserukira abarundi bose bagwanya.
No kwibutsa Libera no kwibutsa ko mu butumire umuhuza Benjamin Mkapa yari yarungiye abarundi atari yatumiye umunyapolitiki n'umwe ari muri urwo rwego. Umunyapolitiki wese yatumiye ku giti ciwe c'umugambwe nta urwego senarede ntwari rwatumiwe. Sozera amasegonda 20 mu kanya gatoyi duhe ijambo Inosa.
Nuzeye ndashika itumatse ivyo biganiro vyasivye je nibaza yuko aho yari yahihendeye kuko mwibuke neza yuko igihe bugurura
reka ndabona kanya kagiye
reka ivyo biganiro muri Uganda senarede yari ifise intebe.
Ego mereka ivyo vyari cagihe ariko ubu tumwe siko bwari bwagiye muce na Innocent banonamwe mugira ico muvuze cyane cyane kuri abanyapolitike basubiye mu biganiro kandi hanini aribo bari mu biganiro mu myaka 16 iheze. Akanya gatoyi cyane mufite umuntu umwe
nibaza ko abanyapolitiki bajye mu biganiro akaba arizo ngo aribo bateye izo ngorane nta kibazo na kimwe gihari kugira bace kwicara hamwe bongere baduhe abatabaha amahoro abarundi mugaba mu gihe babaje hari ibindi bitwaje naho nibaza yuko bidakenewe ko bicarana hamwe. Hanyuma nkuko bayavuze ugwaruka nibaza ko umunyapolitiki wese ataraba mu Burundi honyine ateza kwama ashira imbere ibyipfuzo kugwaruka ataravye ngo rugwaruka ruri muri uyu mugambwe cyangwa urya wundi mugambwe kuko nibwo Burundi bwejo. Nibaza yuko ugwaruka mu ibiganiro nabwo nibaza kwa kumwe namwe ndabivuga kugira tuzoronka amahoro ashaka kubategurira nakazoza bogerageza bakabatumira nabo bagashikiza ijambo si ugwaruka gonyene. Nibaza ko hariho n'indi migu y'abantu benshi hama kubyerekeye sinarezi nabyo jewe naho ndayumva ni nko hariho n'andi mashyirahamwe ngahari y'abantu bagenda bakaja hamwe. Nibaza ko igihe umuhuza yabona yuko nayo mashyirahamwe adakwiye kuja hamwe kuserukirwa mugabo ashobora gutumira umuntu ku giti ciwe ku byashoboye kandi nkuko twavuze ko ikibazo ari cya politike. Nibaza ko abakuru b'imigambwe kubona ariyumviye gutumira abakuru b'imigambwe ni byiza cyane kuko mu Burundi abakina politike n'abanyamigambwe hamwe n'uno munsi abo twita societe civile abose batumira kwicaramo naho kuza hamwe twarabanye bya ADC kibiri turabona ibya eganejo n'uwundi arashobora gufata agashyira ikindi kintu mugabo igikuru si icyo igikuru nuko amahoro yaboneka mu Burundi.
Murakoze bonshe ntahe Innocent Bano turagushimye cyane gose nawe mushya ntahe Libera ntibashira kandi turashimye cyane gose abanyamanyi bi radio ijwi ry'America baduteye akamo bagashikiriza ibibazo bafise ika n'ivyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe ivyuma tukadushimiye kandi na Fatu yagiranije ikiganiro akaba yashoboye no gutunganya ibiganiro vyose kuri telefone mwakoze mwese mugire amahoro amahoro n'umugoroba mwiza mwese mukanya kandi mukanya kari imbere turashikiriza andi makuru yerekeye Burundi murakoze.